Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu mujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke no kwibasira abasivili.
Bando bari gupfa na abaturage ngumu motari bapfiri ya epfo nawe n'imbunzi wawe nayo masasu muri iryo joro, ariko twe turukumirwa donke nda mutekano twigeze tugira numu.
Uyu ni umuturage utuye mu mujyi wa Goma. Umutwe wa parakomando muri Sudani uratangaza ko wamaze gufata ingoro y'umukuru w'igihugu, urugo rw'umugaba mukuru w'ingabo n'ikibuga mpuzamahanga cya Khartoum, mu kimeze nka coup d'etat mu mirwano ikomeje hagati y'uwo mutwe n'ingabo zisanzwe. Ahandi ku isi, polisi muri Nigeria yatangaje ko abasivili 10 bishwe baguye mu mutego w'umutwe w'intagondwa za Boko Haram muri leta ya Yobe iri mu majyaruguru y'igihugu. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umutwe w'abaparakomando muri Sudani uratangaza ko wamaze gufata ingoro y'umukuru w'igihugu, urugo rw'umugaba mukuru w'ingabo n'ikibuga mpuzamahanga cya Khartoum, mu kimeze nka coup d'etat mu mirwano ikomeje hagati y'uwo mutwe n'ingabo zisanzwe. Abagize uwo mutwe udasanzwe w'abaparakomando barashinja ingabo za leta kubagabaho ibitero. Aba bavuze kandi ko bamaze gufata ibindi bibuga by'indege mu mijyi ya Merowe na El Obeid mu burengerazuba bw'igihugu. Ingabo zishinzwe kurwanira mu kirere zatangaje ko zikomeje kugaba ibitero kuri uyu mutwe usa nk'uwigometse kuri leta. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko hari indege zikomeje kugenzura ikirere mu murwa mukuru Khartoum, ariko ntibaremeza uruhande izo ndege ziriho. Mu duce dutandukanye twa Khartoum hakomeje kandi kumvikana urusaku rw'amasasu. Abaganga bavuganye na Reuters bavuze kandi ko hari abantu bamaze gukomereka muri iyo mirwano. Ingabo za leta zivuga ko abagize uyu mutwe wa parakomando bagerageje gutera ibirindiro byabo mu bice bitandukanye by'igihugu. Hari abafite impungenge ko ibirimo kuba muri Sudani bishobora guhindukamo intambara ikaze. Abahanga mu bya gisirikare bavuga ko uyu mutwe w'abaparakomando ufite abasirikare bagera ku 100,000. Uyu mutwe uyobowe na General Mohamed Hamdan Dagalo, usanzwe wungirije General Abdel Fattah al-Burhan uyobora igihugu. Abanyapolitiki b'abasivili muri icyo gihugu bakomeje gusaba impande zihanganye guhagarika imirwano. Ambasade z'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zasohoye amatangazo asaba impande zihanganye guhagarika imirwano. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Polisi muri Nigeria yatangaje ko abasivili 10 bishwe baguye mu mutego w'umutwe w'intagondwa za Boko Haram muri leta ya Yobe iri mu majyaruguru y'igihugu. Inkuru dusomerwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Umuvugizi w'igipolisi cyo muri leta ya Yobe mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, abo bantu biciwe Dungus Abdel Karim, yavuze kuri wa gatandatu kubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu bwabereye Ibuni, Gari, Gujba, ni mu karere karimo inzego z'ubutegetsi bw'iyo ntara. Yavuze ko umugwi w'abanyagihugu wisanze wakikujwe na Boko Haram igihe wariko urarondera umunyagihugu mugenzi wabo bari babuze irengero. Gushika ubu ibiziga by'abantu 10 nibyo bimaze gutorwa, kandi abajeje umutekano baciye barungikwayo ku bwinshi guhangana n'abo bagwanyi, nk'uko uwo muvugizi w'igipolisi abivuga. Kibaye igitero gishashe gikozwe na Boko Haram muri ako karere, aho abajeje umutekano bamaze igihe bahangana n'uwo muhari. Amashyirahamwe mpuzamakungu y'abagira neza avuga ko Boko Haram yatanguye ibitero mu mwaka wa 2009 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, umaze kwica abantu barenga 350,000 hamwe n'abashika 2,000,000 bataye ingo zabo.
Uburusiya kuri uyu wa gatandatu bwatangaje ko bwamaze kwigarurira uduce tw'amajyaruguru n'amajyepfo y'umujyi wa Bakhmut muri Ukraine. Uyu mujyi umaze igihe kinini uberamo intambara hagati y'ingabo za Ukraine n'Uburusiya. Intambara muri uyu mujyi yatangiye mu mpeshyi y'umwaka ushize. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko ingabo zigizwe n'abarwanyi b'abacanshuro bayo bari mu mutwe wa Wagner bigaruriye uturere tubiri tw'uwo mujyi wa Bakhmut. Iyi minisiteri ivuga ko ingabo za Ukraine zirimo gutakaza uduce zarimo zikomeje gusenya ibikorwa remezo mu rwego rwo kugabanya umurego w'ingabo z'Uburusiya zirimo kubasatira. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP dukesha iyi nkuru byavuze ko bitarashobora kwemeza neza ibivugwa n'Uburusiya, ariko byemeza ko impande zombi zimaze gutakaza abasirikare benshi muri iyi mirwano mu mujyi wa Bakhmut. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere. Leta y'u Burundi iheruka gukuraho imisoro kuri bimwe mu biribwa bitumizwa mu mahanga. Byifashe gute ku masoko mu gihugu nyuma y'icyo cyemezo? Ese rimwe n'ibice bitanu ku ijana leta yagabanyije kuri iyo misoro byaba bihagije kugira ngo umuguzi yumve ataremerewe n'ibiciro? Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Ingingo ya tikura matagitse kwa ifungurwa vya nkenerwa vyinjizwa mu gihugu yafashwe kwa 30 ukwezi kwa gatatu guheze yerekeye ibiharage vyumye, umuceri, ifu y'imyumbati, isukari, ifu y'ibigori, imyumbati ubwayo n'intete z'ibigori. Ivyo bifungurwa vya nkenerwa vya misi yose biboneka mu Burundi wese ikorako y'abanyarucari ubayabaye umukozi wa leta kugera mu nzu z'abatunzi imbere no kukirimba. Ubushinganje bigaga ca leta bwafashe iyo ngingo bwakuye kuri ivyo bifungurwa matagitse angana na cha kimwe nuje dutanu kujana kuvyinjira bivuye hanze y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibintu byifashe ku masoko indwi ziri nyuma yaho. Uwo mucuruza wo mu ntara y'ubanza mu burengero yemeza ko ahugabanuka ibiciro biguma biduga. Araduha urugero, twamusanze ku iduka ryiwe ku murwa mukuru w'intara.
Hakutsimbuka biriyongera kuko nta cyerekana yuko hari ikintu kirapfa ko kuko kurangura ni kwa kundi nyene ahubwo bitera biduga. Nkomi biharage vya kinure twahora tubirangura 35 na 65 usanga biri muri 37 aho buranguye Bujumbura usize ko deplacema usanga biriko birashika ino muri 38 aho ibubanza. Mu kuvuga twaravyumvise ariko umenga ntibirashirwa mu nzira kuko amafaranga atera yiyongera n'ubundi.
Uwo muboyi wo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura avuga ko myaka myinshi akoze akazi ko gukinjika atari bwabone iduga ry'ibiciro ryaka kagene.
Ibiciro kuza ku isoko biragoye cyane, nsimbangira na bivuga kuko umuceri nk'akarorero ngira nta n'indwi zibiri ziheze tugura 3,600 ariko tugeze 4,390 ngiye ku isoko nkagura ibiharage nkagura umuceri casanga 20,000 bigira bihere. Mbele uwe n'abakoresha batwiyumvira ukuntu nk'abakozi bo mu nzu ni pavro ubigurwa 200.
Uwo mukuru w'umuryango wo mu gisagara cy'ubutunzi nyene we yemeza ko hari basenaka basigaye binyegeza abana kugutinya kubaja mu maso imbokoboko.
Mubyarenzi kare ugiye mu isoko warasuma abana ivyo bajya mu gatondo mushusho saa sita ku mugoroba mugabo ubu ntibigishoboka kugira baronke n'utwa saa sita honyine ubu ntibikunda. Ubu abantu tuja gusuma mu isoko basuma ibyo bajya rimwe hazogera n'igihe n'iryo rimwe bidakunda. Hariho ababyeyi bamwe bamwe batagishobora gushaka gutaha kubera iki uca usanga hari mundamu ariko aramubwira ngo ikiinyi ntiki nawe kumbure amahera waronse buri ku munsi yaheze. Benshi bagashima kugira nte gutaha amasaha yitereye kugira ngo ntibabonane nabi n'umudamu ariko amusabiriri nawe ata amahera yo kubigura. Ibintu birazimbye, amahera ntayo byakoraniye ku bantu. Turahwera abana bagiye kugwara kwashi.
Ayo makenga yasangiye n'uyu mugabo wo mu ntara y'ubanza twasanze ari guhaha mu isoko nkuru.
Kiba gusabura bakadusa ideo kwa abanyagihugu batatu batutirifisi turazo biremere turagoye cyane rwose bremo turagoye rwose turakenye rwose kabisa. Rwose igihumbi bitanu nzobura mu icyo kiro cy'umuceri wogure mu kiro cy'ibiharage
Usero wundi twasanze muri imwe mu masoko yo mu baruko bushuburengero bw'u Burundi ati bigoye mu gihe cy'imbura harakantu mu misi za
ibigori uyu munsi biriko bigugwa ibihumbi bibiri ubufu bibiri n'abiri twaturaba ati none gushika mu kwezi kw'icumi mbega ubufuza wabugwa ngahe twatugaruka tukaraba ku bugari bwa myumbati bwari ubugari buzimbutse ariko uyu munsi bugeze kuri bibiri n'ane aho ubu turacyari mu igera ry'ibintu bimwe bimwe ibiterwa birenze cya tugira rero tugerageje kuraba kugera mu kwezi kw'icumi tubona yuko ubuzima buzaba butsinze ku muvuduko uteye n'ubwoba.
Nawe Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ya Bukora iharanira inyungu z'abaguzi arashima uko biri kose.
Mu myaka yahera hahora habanza kuba imari ndende hagati y'abasohokera abaguzi na leta babwira bati yabona ibiciro byabaye murengera kandi icyofasha nuko mugabanya amatakisi cyangwa mukayakurako ugasanga harabaye ibyo ni ukwita ko ari kunyinyana ntari zimwe ndende kuzikomeye mugabo uyu mwaka ukuri turakenguka cyane yuko leta yonyine yabonye uko ibyo bintu bikenewe hanyuma igafata iyo ngingo tube turakenguka cyane.
Asaba mugabo ko baba gukurikirana neza ishyirwa mu ngiro y'iyo ngingo ya leta
nta kuntu nakumwitogira karusho kuko amatakisi yavuye ko nuko n'uwo mudahanda zatayarishe atoweza ngo ze kuyarisha umuguzi kandi leta yamuhebeye ku neza y'umuguzi. Rero twibaza yuko kandi turanabisaba yuko bikurikiranira hafi aya mataxi leta yemeye guheba ashikire beneyo abo nabo n'abaguzi.
Amashyirahamwe atari make y'amazi iminsi asaba leta gushyiraho utwigoro dutuma umwimbo wiyongera no kuresha abwiza atunga mvamahanga kugira abarundi batora koyoko. Ni mu gihe mu gihugu ikibazo cy'ibitoro cyabaye ingorabahizi kuva mu mpera z'umwaka idolari ry'abanyamerika rikaba ryari ko rivunjwa ibihumbi bine n'amajana abiri kuri uyu wa gatanu nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yishyuye abarundi yuko batavomo afise akuramo amadolari n'ibitoro. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Mu mujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke no kwibasira abasivili. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Darius Ali Asanka yaduteguriye inkuru kuri iki kibazo.
Abantu babiri biciwe ahitwa Ibuhere na Virunga muri iri joro ryo kwa kane baje kuzuza umubare w'abantu bagera ku munani biciwe barashwe mu buryo n'ahantu hatandukanye mu mujyi wa Goma. Abaturage bo muri uyu mujyi babayeho mu mungenge kuko kuva saa moya za nijoro ntabwo babona umuntu ku muhanda. Idi Bigirimana ni mukuru wa Jean Bigirimana utwara moto bishe kwa kane nijoro.
Nda mutekano dufite ndano twigeze kugira bari kumva bapfa batamara moya duiga pili bica maramoya ngo muri iri joro ryasize twumvishe ngo harakavuyo kariho kabandu bari gushaka kurwanira abantu babo bafunzwe. Impamvu iyo babafungiye twe ndabwo tuyizi ariko abantu bari gupfa na abaturage ngumu motari wapfiri ya epfo nawe ni imvunzi wawe nayo masasu muri iryo joro ariko twe turukumirwa. Donke nda mutekano twigeze tugira no leta nubwo ibibazo ari byinshi leta yihangane igaragare ngahiriho
guverinirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta itangirana none mu duce tw'Imasisi. Umujyi wa Goma wuzuyemo abasirikare bavanywe mu ntara zitandukanye baje gufasha abagenzi babo. Niba benshi mu baturage bakeka ko bashobora kuba intangiriro y'umutekano muke, abandi nka Miracle Ntiziryayo ukora akazi k'umutekano yemeye kuvugana na radio Ijwi rya Amerika atanga ibi birego ati
M23 itaza hano muri Kongo kujya kutwica. Impamvu y'ubu umutekano muke guri kuboneka no mu Goma harimo abantu bari gukorana na M23 bakomana kuza kushaka kutubuza umutekano twe bakongomani kure ngo bitwaze guverinema iri kwica abantu bakangamba ngo ni guverine baza gusaba bagasangana abantu ba M23 bo M23 ya forumi kabasigira imbunda babakongomani.
Nyirasafari Aminata ni muzi twasanze mu nkambi ya Don Bosco hano mu mujyi wa Goma ahiciwe umuntu kwa mbere hashize. Yabye Ijwi rya Amerika ko ubu buzima bw'amasasu buri munsi bumuremereye dore ibyo yasabye kubayobozi.
Icyo turi gusaba abayobozi ni ukugira ngo Imana dusayidiye ibaheshe imbaraga bareke kurwana baduheshe umutekano dusubire iwacu tukumva dushimye bora amasasu bakarora kuzasagura. Nta kuvuga ngo ngo tugire ibimbabazi bitewe n'uko imvura iri kutunyagira kandi twaravuye iwacu dufite amazu yo kuraramo none tukaba twabuze amahoro twarahunze amasasi niyo turi naho ganari guturagurika tuhagerayo tukabura umutekano.
Jean Marie Kalume ni umunyamabanga wa biro y'umujyi wa Goma. Niwe abayobozi batwoherejeho kubwe ikibazo cy'umutekano kireba abaturage bose. arabasaba gufatanya no gushiramo ingufu kugira ngo hamwe n'abaturage babashe gukemura iki kibazo kiri gufata urundi rwego muri uyu mugi.
Les services de sécurité
abashinzwe umutekano bari gukore akazi kabo kugira ngo bamenye intangiriro y'iki kibazo kandi abahora barasa nijoro bahanwe nk'uko amategeko abisaba.
Dans cette partie de la ville de Goma
kumubare twahawe n'abayobozi b'umugi kuva ku ntangiriro y'uko kwezi kwa kane hamaze kwicwa abantu 15 bangana n'umuntu umwe buri joro n'abandi 9 gukomereka n'amazu arenga 100 guterwa. Iki kintu gikomeje gutera urujo mu baturage kuko umugi wuzuyemo abasirikare kandi ababyibonera batanga ubuhamya ko ababikora bambara imyenda ya gisirikare. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu ntara ya Rumonge mu Burundi, abahinzi baravuga ko indwara imaze iminsi yibasira ibishyimbo n'ibitoki ikomeje kubateza igihombo. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, dusomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Izo ngwara ziturutse kudukoko zateye ibiharage n'ibitoke ziriko ziribonekeza hafi mu gihugu cyose. Ibyo nibishikirizwa n'abajejwe gukingira ibitegwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Abarimyi bafise amakenga k'umwimbu utazoba mwiza, ibiciro nabyo ku isoko akaba ari umurengera, bakabona ko inzara izoba sinzikaza mu minsi iri imbere. Bagenzi bacu aho bagendeye mu ntara za Rumonge mu bumanuko bw'igihugu na Gitega hagati mu gihugu basanze ataragaseseshwa muri izo ngwara zihari. Umuyobozi ajeje gukingira ibitegwa mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi Goreti Tangishaka aremeza ko izo ngwara zateye akavuga n'ingene ibitegwa bifatwa.
Agasazi gata amagi hanyuma akinjira mu ntimatima y'ibiharage gaciye mu munsi y'imizi hanyuma ibiharage bikabenja bikuma. Kubijyanye n'ingwara y'ibitoke zaragwaye cyane, ubu rero tubona umengo yakomeye cyane. Twibutse abarinye yuko n'umugera ingene bazowe bona igitoke kirabenja imitoto igasa n'umuhondo, gitenye kizana amazi y'amashira anuka. Hanyuma iyo naho cazanye icamwa cacu hariko umwanana kibonekana nk'icahiye.
Abarimyi bo muri izo ntara zibiri baganiriye na bagenzi bacu bakaba bafise ubwoba ku bintu bigiye kunyuka kuko benshi muri bo atamwimbu w'ibiharage biteze ku mpeshi.
Hirya no hino muri komine ndaba aho ngarukiriza amaso ibiharage byamaze gutikira. Oya turiyumvira yuko tuzomererwa nabi.
Ubu unyurabona n'utw'umuntu yari yateye yagira ati azogidukubi nta muntu ari kararya n'amakuba ahubwo bariko bahatera ibijumbu. Twe nta mwimbu w'ibiharage tubona.
Igitoki nico cyahora cyigisa abana ariko haradusumamwo, umuntu afise nk'urubanza akagemuramwo.
Nahora n'imbura nk'ibitoki bigashika nk'ijana 50, ubu n'ibitoki 20 ntabyo ndonka.
Ikibazo ntikiri gusa ku bafungura ibitoke, kiri no ku badandaza inzoga iva mu bitoke n'abayihereza kuko babona ko iyo nzoga iboneka nabi nabi bitewe n'uko bitoke biriko birahona.
Twebwe twarageze ingaruka mbi akagwa kikirundi twamye tugafata kare kubeye iri hasi cyane kubera ku ijana 5 kuduga 200 rwazimbi, ariko no munsi urana ko rugeze ku mafaranga 800
haraho hahera n'ukweza ta rwagwa rubonetse kubera iyi ndwara y'ibitoke. Ibyo bizahira byo barahefte amatongo mesha aragaragara.
Abarimyi basaba ubushikiranganje bw'uburimyi kubarosa umuti wica utwo dukoko dutera ibiharage ku bitoke, naho basaba kuronswa imibyaro irindi iyo ndwara.
Kuri ibyo by'ibiharage twasaba ubushikiranganje nk'ubwo dufasha, hanyuma tukaraba ko tworonka umuti wo gukingira ibisigaye, bakaraba n'uko bokorora nk'ibiciro kugira ngo umuntu asume ntitukigira naho dusumira.
Kosaba yuko by'ukuri ubushakashatsi bwokorwa na cyane cyane habonetse umuti wovura ukarandurana n'imizi yo ndwara, uwo muti ugatangwa mu bene gihugu kugira ico gitegwa ntisibagirwe mu karere. Mugihe byoboneka nawe yuko umuti utoboneka haboneke ikindi gitegwa cy'igitoki cyosubirizwa.
Bafatiye ku myitwarariko yabo barimyi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buri mu isekeza cyo guhimiriza abarimyi guhangana n'utwo dukoko dutera indwara. Bishikirizwa na Goreti Tangishaka, umuyobozi ajejwe gukingira ibitegwa muri ubwo bushikiranganje.
Ibiharage byarafashwe cyane, ibyabiteye gutera batevye kutabagara no kudafumbira. Twabahimiriza yuko bozohora barima neza bagafumbira bagatera imbuto zirobanuye, kubera iyo bafumbiye neza bituma ibiharage bifita ingufu hanyuma bikirwanira iyo byatewe n'utoko canke ingwara. Kubijyanye n'ingwara y'ibitoke twabahanura yuko iyo babaze kubona ingwara mu bitoke vyabo nuko baca babirandura canke naho bakoresheje umuhoro baca banza kuwotsa muziko imbere yuko uja cyangwa yindi ndimo
munwaro bamenyesha ko bagiye gukorera kuri ako kamo kubushikiranganje mu guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bakurikize impanuro z'abafundi b'indimo bishikirizwa na Hakizimana Fabrice umuhanuzi wa Mustaneri wa Komine Ndava mu ntara ya Mwaro ajejwe ibibazo by'ubutunzi iterambere n'ibiharuro
cyagiye bigaragara neza ko iyo ngwara yagiye yigaragaza mu bijyanye itegwa cy'ibiharage n'iki bitofu ku mitumba itandukanye twebwe rero nk'intwaro tugiye kubandanya dufasha nuko tugiye kwanaduhimiriza abenegiye kugira ngo babandanye bakurikiza impanuro bahabwa n'abafundi b'indimo ko iyo ngwara duhereye ku bitoki irandagata byoroshye cyane yotoje kwandanya duhimiza nkuko twama gucyo abenegihugu bose bumve kumwe ibijyanye no gukingira ibyo bitegwa
muri ibyo bitegwa bibiri ikibangamiwe cyane ni gitoke abahinga bo mu kigo cy'igihugu kijejwe ubushakashatsi no kugwiza imbuto izabu baremeza kwico gitegwa kiriko kiraho na mu Burundi intara zibangamiwe cyane ni Bujumbura Bubanza cibitoke Rumonge Mwaro Gitega Bururi na Makamba ikigo izabu kikaba aregeranije mu gihugu cyose ubwoko bw'imibyaro butandukanye bugera ku 264 kugira kibugire ko ubushakashatsi mu guhangana kandi n'utwo dukoko dutera indwara yiswe ruhonyabitoke ico kigo kiriko gihingura imibyaro y'ibitoke umubyaro umwe ukazogwizwa incuro 10,000 kugira bazotunganirize abarimyi babituye
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti zacu ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Unasikia Alex ni mzuri hapa kwa fronti. Hakuna jua, hakuna mvula. Baklia wazo tunafika.
Yewe shofe, uruwambero kani kulikira pe. Ubuziko neza neza tuwajini genera, tekanijua kwa majerira.
Kweli, eh. Naone, ugirungire kwa mbuka ambiru hii ya mwiko mbo taksi.
Nubuka ambiru da.
Ni waruzi kwa mbo taksi, aliyo taksi ya ambiru, muri kano karere. Igendera kumasaha, igashikira kumasaha ya bakugiri. Zio kuruko wabibuzi. Nuwambera kani kulikira. Jeonda kukulisha posho. Ukoni mikoni inha.
Merci sana wakia bangu. Umukia stoni ni wapati mizigweni vule nyuma.
Sakoshi ya njende kare
wa mugabo nsunikira wa mvuko uwe nuwanje uyo nyene uyukoze
eh yo ribeshe madam uyo mvuka nuwanje ntabwo ari wawe dore wawe no yungu yakira
akira ushaka gukina nibiki mpereza wa mvuko wa kandi ndihuta mpereza
madam uzabaze
banduku
wa muzora we rusangi washakije ntasoni madam
aha tunabafanya banduku musaidie yo
wagisuma wacu munyamuhungu
ndewe
ndakurira mvuko
urashaka mana wa mugore we umba ndavuze ngore kuno mvuka kandi utawure ku rurambona
mhora kula binge ni
Bakliya wangu, vraiment ibi muko munafanya biapatia ta heshima kabisa.
Giri yumugona.
Mumbuko unapatisha kombo taksi yangu haya banduku. Maki mnatana mpaka mwenyewe ule kula maana hiyo mzigo wake ni wapi kweli?
Shofe, uyu mugaba arabesha kandi ntivyo ntangaza kubona umunyamuhumu. Avanze ubusuma n'ubwambu. Era, ashaka kunyiba.
Wabwiye umugore akampa amahoro koko nkigendera. Na uzi neza akabanyarusangi ari abantu babajuru. Ari abantu bigiza amabandi muri aka karere. Atagira n'ikinyamupfura gusa. Waruze ko rera ugiye kwiba umuntu wiboneye ubutyo gusa.
Mwaki kwaza Nimuko bituga ninyeba wihe
Icyamu bubasha nta munyarusangi wasigara muri aka karere nakubura nka kubura umwanda nka roha mu nyanja
Oho je wanoza na umuyaga ugahuha ukabahuha mwese kabajana ahubwo aho nyene je byama byambaye ko mu ndoto nuko mutabizi
Okay acha ni baulize kwanza madam ni biashara ganiye ko mushakoshako
nakubwire nyene
hari ibintu byinshi kandi byagaciye
utabisanze
nico gituma uyu mugabo ashaka kubinyiba harimo umufuko urimo amafi yumye ivyo ni vya mbere ibindi nakafuko nyene karimo ibijumbu kandi byose biri muri umufuko.
Monsieur, nyambi nawe benye biko musakya kuvunga munini muri umufuko.
Umutasha amazi ndumucuruzi utari wa kenyege rero nge nkuri inkweto za mbere za cagu wibugo nkazigurisha ku masoko ya muhumuro na rusangi. None no mugora niba nshunze kujusha ndimo gupakira kabana ko ari mari henze none arashaka kubinyiba.
Mbo, tunafanya hivi. Menda fungule umufuko. Nikakuta benye madame alisema na mesa alisema habiko mai umufuko. Mko tayari kulomana misama. Basi mino na nyewe walimko namna shotana vidole ase huyu njoo usijue jable munashaje tia mukichwa sewe ni wa muhumuro ni wa kurusani
uragaragara aho jewe ndabizi neza yuko uyu mufuka ari kwanje nta bigongo nza gusaba uyu muja w'umunya muhumuro w'umubandi ashaka kunyiba
ibande niwe mata nanje sinasaba imbabazi kuko nge ntabwo nje nibeshye urumva uyu mufuka ni uwanje ndawuzi wenda dushira hine gushofe none ni musanga atari uwanje ndakwishura nkubye kabiri
kweli sawa ngo yesa tufungule imufuko tuangali
nibishoboka
ibi nibiki
Mwujo sana mapiasa imo doka rimu?
Ndi, hile hile unasema piasa de rechange zangu za taksia mwujozi kumule za kukufa kufa yu mapiasa yusha kufa.
Ubunu vurotu?
Mwujo njenzo kutela?
Umutiko wanjuli hee. Mwara yujuru nisi. Engu uju. Jari kume neza neza none na simbie kwa shoferi nda ukwega ngoni kwa anji.
Dereno wanjangu yuwe, warutsila jie munguni.
Ivadzi.
He mweto zirimu?
Mesye. Ni? Niki wazo natani patia duble sasa. La promese tin det baba.
Shofe nyine nese ko nemeye kosa kwa kubona ntiwambabara koko ntonyishuze kabi nkuko twe twabivuze kosa amafaranga navuga nta nayo mfite burya baro kwirarira
umbe na mama iko sama posha tasilipa suka mena taka kikoroti
mada burya ntugira ngo menyere gutukana kosa ndagusaba imbabazi ku magambo navuze
ushatse wambabarira nacyo
nawe wantunguye ko nturi mwiza buryo tukana kuri yewe kandi igende
ariko mugara aratera inkuru Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru kwa saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Shuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezaho gaho kuri uyu mugoroba na hatu yasoreje ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Radio Ijwi rya Amerika yabanye subizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Jambo abarundi turi ruhutse mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo Yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isambirana
ibyiza gusa bijya byayiranze nibiri imbere nkanyeka twizere ko izarushiriza radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi.